Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fidel Niyongabo akaze mu biganiro byacu.
Umuco wo gushaka kwihuta mu bikorwa mu majyambere mu bufatanye hagati yacu ndetse n'abandi b'ibindi bihugu, gufatanya kubikorera n'abashoramari, ibi ngibi ndumva bimaze kuba umuco.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku mugambi Coca-Cola Eco Center ujejwe gufasha Abanyarwanda gutera imbere. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo gutana mu mitwe ku rubibe hagati ya Ethiopia na Eritrea n'igitero cagizwe mu kibanza abantu bakundana nabo basangiye ibitsina batambiramwo mu gisagara ca Orlando mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino rero twabateguri. Abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bifatanije mu mubabaro ku bantu bagandaguwe mu masaha ya kare ku munsi w'Imana mu gisagara cya Orlando ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bumanuko bw'igihugu. Mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana abantu 49 barishwe, abandi 53 barakomereka mu gitero cagizwe mu kibanza abantu bakundana nabo basangiye ibitsina batambiramwo mu gisagara cya Orlando. Wagize ico gitero yitwa Omar Matem yari umunyamerika avuka ku bavyeyi bakomoka muri Afghanistan. Hillary Clinton abonwa ko ari wazosekura umugambi w'abademokrate mu matora y'amakuru y'igihugu yo mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Yabwiye televiziyo CNN ko abagizi banabi ngo wagize igitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishyira umunsi w'Imana. Yatangaje ko Abanyamerika bafise ububasha bwo kuhabonera karyo kugira bakorere hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba n'ibindi bikorwa by'ubwicanyi. Donald Trump wo mu mugambi wa Republika yiganwa na Hillary Clinton avuga ko ubwicanyi nk'ubwo mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Orlando buzotera bwiyongera kurushiza kubera ubuyobozi bucumbagira. Yagirije Perezida Obama n'abademokrate ko banse gukoresha ijambo intagondwa mu kuvuga abagira iterabwoba b'abayisilamu. Trump yasubiye gutera kamo ku guhagarika kurekurira impunzi z'abanyasiriya kwinjira ku butaka bwa Amerika. Trump avuga ko abayisilamu bategerezwa gutanga amakuru ku bantu bikekwa, akaba yasubiye kumenyesha ko ashigikiye amategeko akomeye yerekeye ugutunga inkoho. Atangaza ko abantu bafite inkoho bakeneye muri iki gihe kwikingira kurushira imbere yaho. Atangaza ko yaba abantu bari mu kibanza cyo gutambiramo cyatewe bari bafite inkoho ngo ibintu ntibyari kuba nk'uko byagenze. Ababa mu gisagara cya Sorona ku rubibe hagati ya Ethiopia na Eritrea bavuga ko bumvise urwamo rw'inkoho zikomeye uno munsi ku wa mbere, ivyo mu gihe ivyo bihugu bibiri vyagirizanya kubasomborokeje uwundi. Gutanana mu mitwe gusa no kwashimikiye mu gisagara cya Sorona, igisagara cyabereyemo ingwano igihe Ethiopia na Eritrea vyatana mu mitwe bifura ubibe hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2000. Abarimyi bo ku ruhande rw'urubibe ruri ku butaka bwa Ethiopia bavuga ko bumvise inkoho zikomakomeye zasana mu masaha mu gitondo cyo ku munsi w'Imana. Ivyo vyakurikiwe n'urwamo rwa vya muzinga n'inkoho zikomakomeye mu mpera z'umunsi wo ku w'Imana. Bamenyesha kugwa gwama gw'inkoho na vya muzinga gwabandanije gushika uno munsi kwa mbere. Umushikiranganje ajeje gutangaza amakuru wa Ethiopia Gatechu Reda avuga ko Eritrea yatanguye ibisa n'igitero gikomeye. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko inteko za leta ya Ethiopia zishuye. Itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryasubiyemwo Gatechu Reda avuga ko impande zose zatakaje igitegeri kinini c'abasirikare, ko yamara Eritrea ariyo yatakaje benshi kurushiriza. Mu itangazo umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru y'igihugu ca Eritrea yagirije leta ya Ethiopia kuba ariyo yatanguye igitero. Yamara abategetsi ba Ethiopia bavuga ko inteko z'igihugu zishuye ku gasomborotso ka Eritrea. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga igisagara ca Faluja biciye mu muhora ukingiwe n'igisirikare ca Iraq. Ivyo ni mu gihe urugamba rwo gusubira gufata igisagara ca Faluja kiri mu minwe ya leta ya Kiislam rubandanya mu ndwi igira gatatu. Abasivile bagera ku 400 bakoresheje uwo muhora mushasha kugira bahunga ingwano. Abasivile bagera ku 275 baramaze gushobora guhunga ingwano. Yamara abandi 200 baracyafatiriwe mu gisagara cya Faluja. Bamwe mu bagerageza guhunga mu ijoro baciye mu ruzi Euphrates aho bategerezwa kugira leta kuri leta ya Kiislamu amadora ijana na mirongo itatu kugira bashobore kujabuka goruzi bakoresheje ubwato butoyi. Abasivile bariko bahunga igisagara cha Fallujah bahuye n'ububabare ntangere. Imiryango yaratakaje abana mu gihe yari kirahunga, bamwe barasomye nturi mu ruzi Euphrates gihe bariko bajabuka ugo ruzi mu gihe abandi bagandaguwe na leta ya Kiislamu. Abatari bake baragiramiwe n'inzara. Amashirahamwe jeje gutabara kasaba indi mfashanyo y'amazi meza yo kunywa, ibifungurwa n'uburaro ku basivile bavuye mu zabo. Ugutana mu mitwe ku rubibe hagati ya Afghanistan na Pakistan kwabandanije inyuma y'agahengwe kamaze igihe gitoyi no musi ku wa mbere. Ugutana mu mitwe kwabaye mu ijoro rya shiri no musi ku wa mbere kwahitanye umuntu umwe, abandi 18 barakomereka. Imiryango y'abanya Afghanistan igera ku 200 yategerejwe kwimukira mu bice birimo umutekano kurushiriza. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko Pakistan yashaka kubaka ibibanza bishasha ku rubibe. Inteko zijeje umutekano za Pakistan zikaba zitabire kuri za Afghanistan muri antunga. Pakistan ikaba yacirasa itumbereza inteko za Afghanistan ziri. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko kurasana kwamaze amasaha 8 mu vyahitanye umusirikare umwe w'umunya Afghanistan n'abandi batandatu bakomeretse. Bamenyesha ko igihugu cha Pakistan nacyo nyene cyatakaje abasirikare. Yamara abategetsi ba Pakistan barahakana ibitangazwa n'igihugu cha Afghanistan vy'uko ukubaka ibibanza bishasha ku rubibe ivyo bihugu bihana biciye kubiri n'amategeko. Bagiriza inteko za Afghanistan gukoresha ingufu mu kurasa mu byakomerekeje abantu 12. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyi programu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya Bose, yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere twahere mu Rwanda. Isosiyete y'ubudandaji Coca-Cola n'abandi bafatanya bikogwa barimo ishyirahamwe ryo guhanahana amakuru Tigo Rwanda byagejeje ku banyagihugu bo muri sekitori ya Gishari ibikogwa by'iterambere birimo amazi meza, umuriro ukoresha imishwarara y'izuba n'ibindi ku giciro gito. Ni mu mugambi bise Eco Center. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagire w'ubusa.
Uyu mushinga wa Eco Center uhuza ikigo cy'ubucuruzi cya Coca-Cola n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Philips, Tigo Rwanda n'abandi. Eco Center ubwayibumbatiye ibikorwa by'iterambere aba bacuruzi begereje rubanda. Kubyumva mu buryo bw'inyungu ku mpande zombi, Coca-Cola ubwayo bafite intego igira iti: niba rubanda baguriraga ikinyobwa cyayo hatabona mu gice cya nijoro, bagombye kubona umurasire w'izuba bamurikira ku mafaranga make. Niba kandi banywaga icyo kinyobwa gishyushye imirasire y'izuba babegereje ku mafaranga make, nibafashe kugikonjesha. Ni muri urwo rwego muri uyu mushinga bahisemo kugeza ku batuye Rwamagana udukiyosike ducuruza imirasire y'izuba ku mafaranga make, udutunganya amazi meza rubanda bakayabona ku giciro gito, ibikoresho by'ubuvuzi n'ibindi ku batuye umurenge wa Gishari, akagari ka Ruhundi, Rwamagana b'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Namashimwe ku buyobozi bw'intara y'Iburasirazuba na Madame Odette Uwamariya n'umuyobozi w'iyo ntara.
Uyu munsi umubyeyi wakeneraga kujya kwisuzumisha akajya ku bitaro bya Rwamagana akoze ibirometero byinshi kubera imashini zashyizwe muri uyu mushinga, bizajya byoroha yuko izo serivisi zatangirwa ahangaha. Nkabangira ngo abaturage babyishimire ko bizarengera ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi. Ikindi gikorwa gikomeye dushima cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni igikorwa cy'amazi meza. Nk'uko babitweretse, hari abaturage bafite amahirwe wenda benshi ntibaranahasura, bazahasure, ariko igikomeye cyane bazakoresha ari amazi meza. Uyu munsi injerekani y'amazi meza ushobora guhitunwa ari ya yandi twavomaga bisanzwe, ushobora guhitunwa nka ya yandi tugura mu macupa afite ubuziranenge, ushobora kugura injerekani ku mafaranga 50 gusa.
Umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi Coca-Cola ku isi Bwana Mutakent yashimye intambwe u Rwanda rugezeho mu iterambere. Uyu waherukaga mu Rwanda muri 98 arashima kandi ubufatanye bw'ikigo ayoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare rukomeye mu kugeza ibikorwa by'iterambere ku batuye umurenge wa Gishari. Ibi Bwana Kent arabibonamo amahirwe akomeye haba mu mibereho myiza n'iterambere by'abaturage byose avuga ko bituruka ku biganiro byabanje mu 2013 hagati ye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda byo kumureshya kuza mu bikorwa nk'ibi ibiganiro byabereye muri Amerika uyu muyobozi yumvikanisha bidasubirwaho ku bucuruzi buba bwiza abaturage bamerewe neza
Today we know one of the best ways most effective ways to build
Uyu munsi tuzi ko inzira nziza zo gukora ubucuruzi binadusaba guha ingufu imiryango. Twemera mu buryo bworoshye ko imiryango ikomeye ikora ubucuruzi bukomeye. Bwana Kenti yizeje u Rwanda ko bazakomeza gufatanya mu bikorwa biruteza imbere. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye aba bashoramari mu bikorwa by'iterambere bagejeje ku Banyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yasabye abatuye Rwamagana gufata neza ibikorwa babonye bakamenya kubikoresha bikabateza imbere. Umukuru w'u Rwanda yizeje ko hari n'ibindi bikorwa by'iterambere bizabageraho asaba gukomeza gushimangira umuco wo gushaka kwihuta mu iterambere ushingiye ku bufatanye hagati y'Abanyarwanda ubwabo ndetse n'amahanga.
Hari n'ibindi kandi bizaza ari hano ariko bizakomeza no kugera ku bandi banyarwanda n'ahandi bityo umuvuduko tugenderaho rero gutera imbere nawo ugende uzamuka kuko ngira ngo twese ko turaha n'abandi banyarwanda umuco wo gushaka kwihuta mu bikorwa mu majyambere mu bufatanye hagati yacu ndetse n'abandi bibindi bihugu bufatanya kubikorera n'abashoramari Ibi ngibi ndumva bimaze kuba umuco dukwiye gukomeza tugateza imbere.
Ibikorwa nk'ibi by'iterambere n'ubusanzwe bije abanyarwanda bari babifitiye inyota nk'uko byumvikana kuri bamwe mu batuye umurenge wa Gishari baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Wabashe kugira ubushobozi yabashe kugura mu bisoro, utaraguze mu bisoro ni ugucana gatara gasanzwe iritara bita umukono.
Utarifiteze.
Agato du bakamwe kagura amafaranga 50. Byanze bikonze urumba ahantu hageze umuriro. Ubutuntu twose ni kubasha kugenda utekiniko kugira ngo urebe uko nakuteza imbere.
Ari amazi turayakeneye n'amashanyarazi turayakeneye ibyo byawe by'ingenzi kurusha ibindi.
Kugeza ikigo cy'ubucuruzi cya Coca-Cola n'abandi bafatanyabikorwa bafite imishinga nk'iyi ya Eco Center 23 ariko intego nuko bagera kuri 35 hirya no hino mu Rwanda ababishinzwe bagaragaza ko byibura bizabifashije 2025 mu batuye Rwamagana byose birakomoka kuri politiki yo koroshya ishoramari mu Rwanda akabagira ubusa ijwi rya Amerika Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
urakoze Erika kuri iyo nkuru Guteza imbere uburimyi mu karere ka Afrika nivyo bikoranije abahinga muri cyo gisate Kigali bavuye mu mpande zitandukanye za karere ka Afrika mu ndwi bazomara bazohana ahantu ivyumviro n'ubumenyi kugira Afrika ntigume ari urubuga gukwakira ibivuye ahandi ahubwo ibisoko abandi basumirako n'inkuru ya Tabita Mukamusoni
Muri inama abahinga bavuye mu mpande zitandukanye z'ibihugu vya Afrika bifuza ko uburimyi muri Afrika butobandanya gufatwa nk'ikintu cyo kubeshaho umuntu umwe n'umuryango wiwe gusa ahubwo nyabuna uburimyi butegerezwa gukogwa nk'urudandazwa abantu bakora bahiganwa igisata cy'uburimyi ni igisata gikomeye cyane mu iterambere ry'imibano n'ubutunzi muri Afrika ariko iki gisata gifite ingorane nyinshi uwari yaserukiye ubumwe bwa Afrika yamenyesheje ko icegeranyo cishiramwe muzamakunguni cerekana ko abantu imiliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 4 z'abantu baziyongera ku bantu baba ku isi kuva mu mwaka 2015 gushika muri 2050 umuliyaridi n'imiliyoni 30 baziyongera kuri Afrika bivuga ko Afrika itegereza kugwiza umwimbu kugira ishobore kugaburira abantu bayo baguma bagwira iyo niyo ntambamye ya mbere cyane cyane ko naho abantu bagwira isi yo yitaguka bimwe mu byagiye byibonekeza muri Afrika nuko Afrika ari ivamo ibintu byose byankenegwa mu bijanye n'ibifungurwa biva mu burimyi ariko abanyafrika ntibabironke kuko bibashikira byamaze kuduzwa ibiciro inyuma y'uguhingurirwa hanze akarorero ni nk'ikawa icyayi kakao n'ibindi Dr Akinumi Adesina arongoye ibanki iterambere rya Afrika BAD asaba abanyafrika kugwanira ko Afrika itaba ikigo cyo gukoresha gusa ibivuye ahandi ahubwo Afrika ikwiye kuba ikigo cy'uburimyi n'ubworozi aho abandi basumira
Africa should not be a consumption center It must be an agro-industrial center.
Afrika itegerezwa gushora ikawa, ivyamwa, kakao bihinguye ariko ntitegerezwa gushora intete za kakao canke ikawa.
Africa must export processed cocoa, not cocoa beans. It must export specialized coffee with distinctively aroma of apple instead of coffee beans and export finished textile products, not cotton linen.
kugira ivyo abanyafrika babishike ko nuko hategerezwa kuba iterambere mu bijanye n'uburimyi n'ivyamahinguriro afrika ikwiye kwihizina mu guhiganirwa amasoko muzamakungu ku buryo umuriyoni n'ibice bitatu vy'amadolari y'abanyamerika azoba ariyo mitahe abanyafrika bafise gushika mu 2030 anasazi murekezi umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda avuga ko irikoraniro rigirindwi mu bijanye n'uburimyi muri afrika ari amahigwe ku banyafrika
and more how science, technology and innovation.
Murekezi avuga ko hakwiye gukoreshwa ubumenyi, ubuhinga n'ubushakashatsi mu guteza imbere igisata cy'uburimyi kuko ari cyo gitanga ubuzi. Abantu 65% kwijana muri Afrika n'abarimyi kandi iki gisata kigaburira abantu bose.
Inclusive growth.
Irikoraniro ryindwi mu bijanye n'uburimyi rizomara indwi yose abahinga bavuye mu mpande zitandukanye z'umugabane wa Afrika bariko bahanana ubumenyi n'ubuhinga kugira uburimyi muri Afrika butere imbere kandi atacononikaye ugutyo Afrika nayo ishobore gushora mu masoko yo hanze badakoresheje ibivuye mu yindi migabane y'isi. Ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Radio Zuri Amerika Washington DC turagushimiye Tabita kuri iyo nkuru. Gutandukana kwabubakanye mu Rwanda gutera kwiyongera mbere ababikora bemeza ko batabitaka ibintu batera isoni. Ibiharuro bitangazwa na sentare y'intango ya Kaciru vyerekana ko ku minsi yose y'akazi iyo sentare yakira urubanza n'ibimburimburira umwe rwabubakanye bashaka gutandukana. Ibindi kuri inkuru twumvirize Asumta Kaboyi.
Urukiko rw'ibanze rwa Kaciru ni rumwe mu nkiko zigira umubare munini w'abashakanye barugana bifuza gutandukana. Imibare twatangarijwe na Perezida w'uru rukiko igaragaza ko buri munsi w'akazi byibuze bakira imanza hafi ebyiri z'abashakanye bifuza gutandukana. Umuyobozi w'uru rukiko rw'ibanze rwa Kaciru Gasana Jean Damascene mu kiganiro ha Ijwi rya Amerika yavuze ko mu mwaka ushize 2015 bakiriye imanza z'abifuza gutandukana zigera kuri 200 naho kuva uyu mwaka watangira 2016 kugeza muri uku kwezi kwa gatanu bamaze kwakira imanza 80. Uyu mucamanza avuga ko izi manza zo kwa kagatanya kubashakanye arizo ziza kwisunga mu manza mboneza mu bantu bahura nazo. Perezida w'urukiko rwa Kaciru yatangaje impamvu asanga ziza kwisunga mu kwa kagatanya kubashakanya muri iki gihe.
Aho iterambere rigeze ntabwo hakibaho gutsikamirwa cyangwa buri muntu wese amaze kumenya uburenganzira bwe. Hari na za mvugo zahindutse zitakibaho, niko zubakwa mu mamagama agakubitwa, mu mamaga hohoterwa, umugabo bakamuharika bakamuca inyuma, umudamu bakamuca inyuma ati mfizi ntiyimirwa. Ibyo ntabwo bikibaho. Abantu bamaze kumenya uburenganzira bwabo niba abona ko mu rugo rwe nta mahoro aho kugira ngo bazicane ahitamo kuza gutanga ikirego.
Gucana inyuma, kutizerana, kudashishoza mbere yo gushinga urugo ni bimwe mu bivugwa nk'impamvu zo gutandukana kw'abashakanye bivuze ubu wa mu nkiko. Abagore bavuganye n'Ijwi rya Amerika ko bemeza ko gucana inyuma kw'abashakanye aribyo bituma imiryango myinshi isenyuka.
Iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana, twarabyaranye dufite abana batandatu, akamuntwara akajya kumurera wenyine, nyibura ntanareke ngo dufatanye, wenda tumufatanye nanya fashe kuri babana aho ntagira umujinya ni hehe cyangwa ngira gahinda.
Ikibazo cyo guharika gifata umwanya wa mbere mu gusenya ingo. Abagabo baganire n'Ijwi rya Amerika basa nk'abumvikanisha ko iki kibazo cyo guharika kitari giteye ingorane mu gihe cyashize, kwahubwo ibibazo byinshi bigaragara muri iki gihe bituruka ku bukene bw'umuryango.
Kera ibintu byari umuntu akaba afite uyu musozi wose aruba yashaka abagore batatu akitwiwa nira akitwiwa. Iyi iringanyiza ryari tarabaho.
Iyi gahunda yo gutana kw'abashakanye kiriziya ivuga ko itayishyigikira, ko kiriziya yifuza ko hajya habaho kubanza kwigisha abashakanye mbere yo kubemerera gatanya. Padiri Laure ni Rutinduka wo muri paruwasi ya Kiziguro muri diyoseze ya Byumba yabibwiye Ijwi rya Amerika n'ingamba kiriziya ifata nyuma y'uko abantu batandukanye imbere y'amategeko.
Ubutane buriho buturuka ku bintu bibiri, ubusinzi n'ubusambanyi. Turabivuga turabyigisha, ariko intambwe iracyari ndende. Nuko leta ibatandukanya ntabwo tubishima, ntabwo bagumye kujya bagoragoza cyane ku buryo bongera bagasubira, ariko hari aho bigorana bikaba bitanashoboka. Ubu rero hariho gahunda zo kwegera abo bantu batandukanye kugira ngo dukomeze kwigisha mu ry'Imana ariko kugira ngo bahabwe amasakaramentu biragoye.
Umwe mu banyarwandakazi batandukanye n'uwo bashakanye yabwijwe iry'Amerika ko yabanje kugira ukwihangana nk'uko ababyeyi bo hambere bavugaga ngo nuko zubakwa, gusa ngo byageze aho kwihangana bimunanira. Yemeza ko muri iki giterambere rifata umwanya wa mbere mu bituma ingo nyinshi zitagitindana.
Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo umwuka mubi yatangiye kurangwa mu rugo, gukubitwa, gucyurirwa, kubwirwa nabi mu rugo nta byishimo. Nabimazemo imyaka igera nko muri 15 bigeraho numva noneho mbaye nk'umusasi ku gasozi. Kwa kwihangana navugaga ku bakurananiye fata inzira yo kuvuga ngo reka mureke noneho, niyo mpamvu nahisemo kumuhunga.
Muri iki gihe leta yashyizeho gahunda zishobora kuzunganira abashakanye bafitanye umubano mubi, ikiswe kagoroba k'ababyeyi, aho ababyeyi bakuze bahurira mu mudugudu bakaganira ku bibazo biba biri mu midugudu ndetse bagatanga inama ku bantu bafitanye amakimbirane. Bimaze kugaragara ko bishobora kuzagabanya umubare w'imiryango yifuza gutandukana. Ibi bikaba byanatuma ingorane nyinshi zigaragara nyuma y'uko imiryango itandukanye nazo zirangira. Gasana Jean Damascene, umuyobozi w'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru, yabwijwe rya Amerika ingaruka zisigaye zigaragara nyuma y'uko abashakanye batanye.
Usanga kenshi abana bahabwa mama wabo, icyo gihe rero usanga papa ategekwa gutanga indezo ya buri kwezi bitewe n'ubushobozi bwe n'iby'abana bakeneye, akenshi ntabwo yitanga. Ubu harimo ko n'umutegeko mu manza z'inshinjabyaha, mategeko ahana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga ko umuntu wanze kubahiriza ibyemezo by'inkiko anabifungirwa. Uhari imanza nyinshi turimo kubona z'inshinjabyaha zirimo guturuka kuri bwa butane.
Abakuze babemeza ko ubutane bwinshi bugaragara muri iki gihe buterwa n'uko umuco ugenda ugabanuka, abantu benshi bakaba batagitinya kirazira. Iterambere no kuringanira kw'abagabo n'abagore nabyo hari abemeza ko byatumye hatakibaho abashakanye bihanganirana kuko buri wese abafite uburyo yabasha kwitunga. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uruhagarara.
Kamana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abo ba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Ibyuko uri umusereko nanjye nkaba umurengero. Mafu.
Niki kinamurikira ukuri ku Ijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu, isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi, igipolisi cyazindutse kuri uno wa mbere kibuza abakenyezi bahora badandariza mu bibanza bikikuje ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura gusubira kuhakorera. Igipolisi cyashize mu ngiro ingingo yafashwe n'uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura busaba ko abo bakenyezi baja gukorera mu masoko azwi n'amategeko. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya.
Aha urakorera abadandaza bagizwa hanini n'abakenyezi ku nkengera zaho z'isoko nkuru ya Bujumbura hibonekeje ku bwinshi abapolisi mu bucagucagu bw'uno wa mbere. Abo nabo bari baje gushira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Iyo ngingo ibabuza kubandanya bahadandariza ivyamwa, imboga, impuzu n'ibindi. Abo bakenyezi bahavuye nabo baza baganagaza iruhande yaho bahora batereka ibidandazwa barabana ingwe n'abapolisi b'igihugu bari bitwaje inkoni. Abo bakenyezi byaboneka ko umwanya n'umwanya bahava batereka ibidandazwa ariko byabataye kuwa amazi kuko abapolisi bagumye babashinze ijisho. Inishavu n'akantu babwijwe rya Amerika kuyo ngingo ari yije kubashira umukanda mu nda. Bano bakenyezi bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho.
None ko batuje kudandaza bashaka tubeho gute tuyibe tufayinini
anakazi dufise abara paza amazu none bazobaho gute
ni baturage twihangayike gahinda karatwishe ngaha nkubo ari wararetse nk'abana batano kandi yifira ari ari mureje bacha babona abana bagiye kubaho gute
a twagenda kwa sio ni tukarangura utuntu tubihumbi 10 tugaza ngaha imana igeheza ngiye kwaronka na bibiri by'abana byo kutugagara
umukuru w'igisagara cha Bujumbura asaba bakenyezi kuja mu yandi masoko kudandarizayo muntu mbere yo kugira isuku mu gisagara hagati cha Bujumbura na cande cyane aho hahuze isoko nkuru ya Bujumbura Fredy Mbonimpa akamenyesha aba bakenyezi ko hari kibanza cyabagenewe kiri ku isoko iri hafi y'ihinguriro ry'impuzu ryahoze gitwa Kotebu aba bakenyezi bari baramaze kumenyera kudandariza hagati mu gisagara ntibumva kamo baterwa n'indongozi y'igisagara cha Bujumbura bavuga ko atamitahe minini bafise yo kuja mu masoko basigura ko batoronka amafaranga yo kuriha ibibanza
ufise umutayo w'ibihumbi 15 cyangwa umutayo w'ibihumbi 10 yogena mu yindi soko kudandaza mu yindi soko kandi bidakunda ni batureke twihangayikira kuri Kotebu uko bibanza babiri ha na mayera umutayo dufise wo kuja muri Kotebu
twashaka badufasha aho twodandariza kubera twofa n'inzara bamwe bamwe turezifumvi kandi nta bagabo dufise none bashaka ko tugenda gukora ubumaraya icyo nico twanze
batwereke baseti nimwicare nga basi muze muracuruza none tuzogana muri iyo Kotebu atakibanza basi dufisemo
abo bakenyezi batemera iyo ngingo ni bamwe mu bahoze badandariza mu isoko nkuru ya Bujumbura batanguye kudandariza ku nkengera zayo inyuma yahihiriye igatokombera kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012 kuva ico gihe abagiye bararamutswa igisagara cha Bujumbura bakoresheje ingufu zose kugira birukano bakenyezi muri ico kibanza birasendwa kuva kuri no wa mbere Fredy Mbonimpa rongo igisagara cha Bujumbura muri kino gihe yatangaje ku ico kibanza cyo ku nkengera zahoze isoko nkuru ya Bujumbura cugaye ingingo ntabanduka I Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Ibi byashize byase igihe cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo ikiganiro ejo
Ikiganiro ejo. Radio America I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari twafitiye kuri isaha yamari imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bifatanije mu mubabaro nabandi ku bantu baganduguwe mu masaha ya kare ku munsi w'Imana mu gisagara cha Orlando mu manuko bw'igihugu mu masaha ya kare ku munsi w'Imana abantu 49 barishwa abandi 53 barakomereka mu gitero cagizwe mu kibanza abantu bakundana nabo basangiye ibitsina batambiramwo mu gisagara cha Orlando kuyindi nkuru twabwiye ko ababa mu gisagara cha Sorona ku rubibe hagati ya Ethiopia na Eritrea bavuga ko bumvise ugwama gw'inkoho zikomakomeye uno musi kwa mbere ivyo mu gihe ivyo bihugu bibiri byagirizanya kuwasomborokeje ubundi gutana mu mitwe gusa no kwashimikiye mu gisagara cha Sorona igisagara cabereye imwingwano igihe Ethiopia na Eritrea byatana mu mitwe bipfurubibe hagati y'umwaka w'igihumbi 1998 n'umwaka w'ibihumbi 2000 abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga igisagara cha Fallujah baciye mu muhoro kingiwe n'igisirikare cha Iraq Ivyo ni mu gihe urugamba rwo gusubira gufata igisagara cha Fallujah kiri mu minwe ya leta ya Kiislam rubandanya mu ndwi igira gatatu abasivile bagera ku bihumbi 4 bakoresheje uwo muhora mushasha kugira bahunga ingwano Ugutana mu mitwe ku rubibe hagati ya Afghanistan na Pakistan kwabandanije inyuma y'agahengwe kamaze igihe gitoyi uno munsi kwa mbere Ugutana mu mitwe kwabaye mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa mbere kwahitanye umuntu umwe abandi 18 barakomereka imiryango y'abanya Pakistan igira ku 200 yategerejwe kwimukira mu bice birimo umutekano kurushiriza abategetsi ba Afghanistan bavuga ko Pakistan yashaka kubaka ibibanza bishasha kuri bibe amakuru twari twafitiye muri uyu mwanya ha nihagarukiye kuri mikromari kumwe nanje Fidel niyo ngabo uwashize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije ni Fatu Alimaskarara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.